Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, namwe bagenzi mwese turi kumwe, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha. Uruno musi wa kane, itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka wa 2016. Kuri mikro, muri kumwe na Oriane Tangisha.
Mu Burundi hari imigambwe 43. Mugabo miliyoni 43, woza kuraba, wosanga hari imigambwe iriho ku izina, mugabo itagira abantu wanyu.
Uyo ni Agathon Rwasa, icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka, akaba n'umukuru w'umugambwe FNL utemewe n'amategeko, havuga kuri bimwe mu bikwiye gukogwa kugira ibibazo bihanze igihugu bitore gunyishu. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa n'abategetsi babiri mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu, batunga urutoke igihugu cy'u Rwanda ku ruhagarara ruri mu Burundi. Amakuru avugwa mu Burundi, abategetsi babiri bakomeye ba Amerika baratunga urutoke igihugu cy'u Rwanda yuko kiriko kirahungabanya umutekano mu Burundi. Abategetsi babiri ba Amerika bagiriza u Rwanda ko ruriko rukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi cy'u Burundi, igihugu kiri mu bibazo vya politike zimaze guhitana ubuzima bw'abantu batari bake. Icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield, yashikirije amakenga afise kuri urwo ruhara u Rwanda rufise ku bibazo vy'u Burundi mu kanama kajejwe imigenderanire n'amakungu ka Sena ya Amerika ku munsi wejo. Uwundi mutegetsi akomeye muri Amerika ariwe ntumwa ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini ni Thomas Perriero, wamenyesha ko hari amaraporo yo kwizigira yerekana neza yuko abategetsi b'u Rwanda bariko baregeranya zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu makambi y'u Rwanda kugira baje gutera u Burundi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Perriero amenyesha ko impunzi z'abarundi ziriko zirigishwa imyimenyerezo ya gisirikare harimo n'abana. Ivyo mu majambo wiwe yabivuze ati:
hari makuru yemewe avuga ko impunzi z'abarundi harimo abana binjizwa mu migwi igwanya ubutegetsi mu makambi mu Rwanda kugira bagwane ku ruhande rw'abagwanya leta y'u Burundi. Merutse kubonana ubwanje n'imikangara y'abarundi bavuga ko binjijwe mu migwi igwanya ubutegetsi mu makambi y'impunzi mu Rwanda, aho bahawe imyimenyerezo ya gisirikare kugira bagwanye ubutegetsi mu Burundi, bajanwa muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo na za karangamuntu z'amagendo.
Guhindura ibwirizwa shingiro hagakurwamo ibirungo bigenerwa umukuru w'igihugu no gufata Burundi no gukufuta Burundi akarusho kuko abahoze ari abakuru b'ibihugu baba abakenguza amateka ubuzima bwabo bwose, ni bimwe mu vyasabwe nabitavye ibiganiro bihuza Burundi mu ntara ya Ngozi. Hari nabasavye ko amakambi yabateshejwe izabo yofutwa, bisigura ko muri iyo havuye abantu benshi baje mu migwi igwana. Agathon Rwasa, icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka, yari yitavye ibyo biganiro byabereye mu ntara avukamwo, abona ko hoshigwa imbere inyungu z'igihugu, imigambwe igatunganywa neza.
Umuryango usigwa na sinarinzi Simeo Cibare userukiwe na Ntakaruta Imana Oscar urasubijwe iparcele iri muri Rohero ya kabiri ibarabara
Bututsi. Nkuko vyabaye handi, abitavye ibiganiro bihuza abarundi bose mu ntara ya Ngozi bategerezwa kwishura ku kibazo kimwe gusa kigira giti tanga umuti ubona ko ukwiye gukoreshwa kugira mu Burundi intwaro rusange itsimbatare, no kuvuga demokarasi irama. Ibyifuzo vyashikijwe ahandi n'ubu vyagumye bigaruka, ni nko guhindura ibirizwa shingiro ibiringo bigenerwa umukuru w'igihugu bigakugwamwo.
Bijya biringo by'umukuru w'igihugu mu ibirizwa shingiro byagomba gukurwaho, umukuru w'igihugu akikurirwa n'abanyagihugu igihe baboye bati ntakiturongoye neza kandi ntakidukorera neza. Umwaka wa mbere mu myaka itanu ni wo gupanga ibikorwa
umwaka wa nyuma na uhereza buri gihe wamuwa uwakajagari nawe muce mwumbira rero iyo myaka 5 hayimari nawe yigera ma
agatogwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka n'umukuru w'umugambwe FNL temewe na leta yari yitavye ibiganiro mu ntara ya Ngozi asanzwe avukamwo kubwiwe gushira imbere inyungu y'igihugu vyoza ubwa mbere ariko kandi akabonako nuko imigambwe ikora vyotunganywa neza
imigambwe n'ukuntu ikora n'ikindi giteje ingora imigambwe mu Burundi ari imigambwe 43 mugabo miro imigambwe 43 woza kuraba wosanga hari imigambwe iriho kwizina mugabo itagira abantu wanyu mwene iyo rero ishobora kugira inyifato byo gukora nk'abacangero igashobora no gushyigikira ibidashyigikirika kujya yirongere inyungu zayo aba bariko barayishinga cyane bayishinze ntubagonze ibindi wewe urose icubahereza bavuga ati ibindi wewe bananya ntangorane
abatari bake basavye ko atamuntu yokwegurirwa ubukenguza amateka bw'imyaka yose ariko gusa yabaye umukuru w'igihugu
bakavuga rero yuko ubaye umukuru w'igihugu igihe uhavuye ucyuguma ubu mukenguza amateka ariko amatwa dusumira nabariyo nabari umengo ntacho badufashije giteye ubwoba icyo kintu cyo vanwa mu byizwa shingiro kugira ngo umusenateri azohore aje atowe nabene gihugu nkuko bisanzwe nta muntu yafashe ubutegetsi ku nguvu yarakwiye guserukira abarundi mu nama nkenguza amateka nivya bindi byo gukwegera ko
barasaba ko ibibanza vya politike bitogabugwa hisunzwe amoko
ngo umukuru w'igihugu ngo abaye ngo umuhutu mukigira kiwe cyambere ngo umututsi ugasanga ibivyo by'abantu tuzi ko turi muri demokarasi umuntu yatowe aba yatowe nyine
ikindi cyagarutswe ko n'abatari bake ni cyivuzo cy'uko amakambi y'abateshejwe izabo ari hagati mu gihugu kuva inyuma y'intambara yo mu 1993 yofutwa
ikindi ni iki kijanye n'amasite y'abateshejwe izabo ari mu iki gihugu twese twarabonye yuko ariho havuye abagwanyi bagiye barateza akaduruvayo hirya no hino mu gihugu ayo masite ku by'ukuri abo bantu barakwiye gutahanwa
twagomba rero dusabe leta izirabe ingene zitunganye ukundi gusha icyo kintu bita amakambi y'impunzi cyane niba nashaka naje naho ndahaba irabe ingene ikundi kundi zohava icyita
ibikorwa rusange byahora bikorwa n'ubushaka harabasavye ko vyoba itegeko
ikindi naco mbona nuko gukora ibikorwa rusangi mu iki gihugu cacu byo bitegeko ndetse utabikoze agahanwa
ibiganiro nk'ivyo bihuza abarundi bose mu karere k'uburaruko vyari kubirabera no mu ntara ya Muyinga Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze Handi naho mu Burundi umugwi Sentebe ushinzwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo uriko urasubiza amaparcelle abayanyazwe kuruno wa kane uno muso wa kane ico gikorwa cabereye mu Buyenzi no mwirohero mu gisagara ca Bujumbura imiryango yasohowe ntishima ingingo za Sentebe inkuru ya Evariste Nzikobanyanka
Umuryango usigwa na sinarinzi simeho cibari userukiwe na Ntakarutimana Oscar urasubijwe iparcelle iri muri rohero ya kabiri ibarabara bututsi inimero zitatu nibirimo byose
turi muri quartier rohero ya kabiri ya commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura aho naho hari parcelle nimero zitatu iri kwibarabara gitiriwe bututsi yasubijwe kuri no wa mbere umuryango wa sinarinzi simeho cibare nkuko ingingo y'umugwi Sentebe ibivuga uwo murwi wemeza ko uwo muhisi yagandaguwe mu rwimo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 72 imbere y'uko baranzira Rafaheli yakora mu bushikiranganji bw'ubutungane yigarurira iyo parasera nk'uko amatohoza yakozwe n'umugwi Sentebe abandanya bivuga Ntakarutimana Oscar aserukira umuryango wa sinarinzi Simeon Cibare arashima kubona umugwi Sentebe wabashikirije naho hari haheze igihe kinini ingingo yo kubakomoreza yarafashwe ariko ntije mu ngiro Ntakarutimana Oscar asaba bahora bakorera muri iyo parasera gukinjura ibyaciye bija mu ngiro
kuno munsi uri hejuru rero Sentebe giye yatwegurira iyi parcelle tubera hani yaro ico dusaba rero abo bantu bayipanze n'ukuri ni batuvireyo atakindi kinze gusaba ngira ngo nkamwe bavuga bati ayo mahera yose yo kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntango z'ukwa gatatu 2015 turayabahaye tugaharura kumunsi kumunsi tuheza rero tukemera duti nibagume ngaha mugana ho nyine turinze gusinya amasezerano mashasha kandi ahagarikiwe numugwi ujeje gutatura matatu y'amatongo n'andi matungo sente dushaka yuko boguma ngaha bakava ngaha baduhagarikiye bakatu vira mu parcelle ibintu byabo bakagenda batwaye tufaze twe twemera tuze tuburane mu nyuma yo mahera badufiti mugabo nibaveyo 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 nta kintu twe dusaba
akaruta imana Oscar avuga ko umuryango aserukira ugiye kwitwarira abahora bapanze kuva mu kwezi kwa gatano muri 2015 kuko batigeze babariha nkuko bari babisabwe n'umugwi CNTB abo mwishiramwe nturengaho bahora bapanze muri yo parcelle yasubijwe ntibashinje kugira ico bavuze igikorwa cyo gushikiriza iyo parcelle abasigwa basinarinzi Simeon Cibare cyabaye uwaguze iyo parcelle ariwe Rosa niyo nizigiye atari hari byose nembo nimpa avugira umugwi CNTB yabwijwe ijya America ko mukenyezi yamenyeshejwe ko yategerezwa gusubiza parcelle kuva mu kwezi kwa kabiri muri 2014 aranana icyo mukenyezi yokora no kwitwarira uwo bari baguze ariwe baranzira Rafaheli nguko bivugwa n'uwavugira umugwi w'igihugu ushinzwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Ntebe
sitwebwe dutohoza sitwebwe tuza kuraba amatungo yiwe kurya baguze baraguze barafitanye amasezerano y'ubuguzi amasezerano y'ubuguzi arafise ahaca arafise ingene bigenda twizere ko bazovugana agaheza akamusubiza iyo nzu kandi gushika uno munsi Rose ntaratwitura kugira ngo tumutunganirize kugira ngo bamukurikiranye baranzira ashobore kumusubiza inzu yiriwe ni yatwitura naho tuzoza tumutunganirize kuko twebwe nta numwe yatwituye tudatunganirize
wasohowe muri yo parcelle yo mwirohero ya kabiri ntashimishwa niyo ngingo ya CNTB Rose niyo nizigiye asigura ko iyo parcelle yayiguze mu 1987 yisunze amategeko y'igihugu nta byinshi yashinje kubwira ijwi rya Amerika Dieu nembo nimpa yashikirije ko muri ino minsi hategekanywa gushirwa mu ngiro dosiye 10 ziraba amatati y'amatongo mu gisagara cya Bujumbura hadasigaye inyuma mu ntara zo mu gihugu hagati icyo gikorwa cyo gusubiza parcelle abazinyazwe cabaye kandi kuri uno wa kane muri zone ya Buyenzi ku ibarabara rya 19 inimero 28 i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Bakunzi ba studio ijambo ndabaramukije ndabahaye nikaze muri cha kiganiro cyanyu
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzi mbanemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo
Sangiri kiyago
Sangiri jambo ni kazoza Kazoza
Kaze kandi mu gice cya kabiri cya kino kiyago tugirana na honorable agatogwasa asanzwe ari cegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi aho turiko turabira hamwe aho ahagaze ku byerekeye akaga igihugu cy'u Burundi uno munsi kirimo aho hijya no hino kuva amatora baye haboneka ubwicanyi haboneka abarundi bapfa ku bwinshi abandi ugasanga barategwa hijya no hino no munsi bamwe baragezaho bavuga bati hakwiye mbere ibiganiro byogirwa hagati ya leta n'abahunze igihugu abandi batahubwo vyobera mu Burundi gusa reka mbere hari nabageraho bagira bati harakwiye inteko mva makungu zoza gukingira abarundi muri kino gihe biboneka ko bicwa bunyamaswa no munsi rero agatogwasa twifuza kumenya icyo yiyumvira kuri bino bihe igihugu kirimo honorable agatogwasa nk'umwe mu barongoye ugwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko icyo kura abarundi muri kano kaga ari giki
je narabivuze kuva mu kwezi k'umunani narabikwiye nabo twa tunabo dusangiye ibikorwa hari inyabuna vyihuta vyihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe niyo nzira yonyine yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kujyamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo nibyo biganiro byo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyene gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere gose kuko kimwe cyoco jene meza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakunda nabo babasanzwe bayafitaniye ntangorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakogwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzoje kumviriza abandi ego ni imwe mu nzira mugani baza ku inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu Burundi barashaka kuba ivyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu Burundi kandi tuzi ko ari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu
ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane busa n'ubumaze kuzabura batuma kuri utoki yuko bashobora kuba bagize ko baba baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi
naho nyene nagomba gushika mu gihe umuntu avuga ati wewe naka twaragusohereye umutahe urumva ko uwo muntu amubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi icyo ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikazirizwa yuko bumvirizwa bari iyo bari burya ntiko bari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza je nibaza yuko mu byukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahigwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko babo bavuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya naya 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 nivyo twovuga na vyose hariho bimwe tutobemerera ku karorero hanyuma kandi kindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi komisiyon uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu warukwiye nyabuna gukorana nuriya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni nakashamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri Bujumbura no mu makumi na mwamwe iyo za komine Mugamba za Burambi na hano umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo ari byo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora grenade sinibaza yuko ikibazo ciwe ushaka kugitorera inyishu ushaka kukivuga ati je buryo ujya muntu ari karagira kunuko kubera mbona ibintu kunuko si uwo munyagihugu muri kucenda juru hariya yitungiwe na yasuka nibaza yuko hoba hariho abantu b'abanyepolitiki bona bo bashaka nabo guca ku bwo butegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ivyo byohagarara iyo ngimbi kavaho hakabaho kuje inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nkuko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye n'ubundi mu matora ariko imbere yuko amatora yoba nuko ubwa mbere na mbere abo bahunze bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo n'ubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramwo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita katima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uko kuganira ibyo bikatubera nk'umushinge duherako
twese ni muze tuyageze twese ni muze tuyageze twese
ni nkuko uyu munsi ari izimvugo ziriko ziravugwa ngo amahonya bwoko nibiki nibiki je no saba umurundi wariwe wese yabo muhutu yabo mutwa yabo mutuzi cyanyu ko yo kwita kose ntihagire umuntu amuzirika kucatsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika je maze imyaka 52 ubu ndashobora kwiheza kahise ku Burundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cihonya bwoko nakagwe kabantu baba afise inyungu ziwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si kibazo c'abarundi bose nimwashaka murazompinyuza nimwasanga micombero itunga giwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire na rose cyanyu wundi mutware uwari we wese muzo wamumbarira ni haba bwa bunyonyezi bose twumva ngo nakaturi ya mamiliyaridi ni haba hari numwe agenda agahamagara abo basangiye ubwo kuti nimuze na rose muzo heza mumbwire yuko koko hari ubwo kubusha kwiyumvira guhonya ubundi mugaba kagwika abantu karashora kwitwaza ubwoko kugira gakorishano ngo gakingire ibyo gafise canye gashikire ibyo kipfuza gushikira rero nuko atamurundi numwe yoba umuja w'ivyumvira umwe nibyo
mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu birwana urya mugwi washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibyizwa shingiro risubigwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute ibyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibazi wanyu kubabaza uravuga ukuri avuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyene abantu barayumvikanye kwiyarusha nibayubahirize ntacyo yica
arusha hari nabavugana nabo muri ibyo biganiro bati arusha ahubwo nifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoyi niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano hari wacu mu Burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuprezida atwaye imyaka 10 ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none aba bavuga ngo nibabikure muri Tanzania kuva bikukira 61 gushikuno munsi kiretse Nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi mukapa yatwaye imyaka 10 uwasubiriye mukapa Kikwete yatwaye imyaka 10 ntuzenye Magufuri wumva ari wakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka 10 y'imyaka 5 azo afisa amahirwe yo gusubira kwitoza niyagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma y'iyo myaka mu 2025 ntazosubira gusubira kugira gutengwaze yitoze ibyo arabizi si kibazo rero kuri we kukino ndetweho twumva yuko twaguma twishishitira ngo ntihakabe kuvuga ngo biringo ngo ndibagire gute
ariko bavuga gucyo bagashyiragira bati none honorable Rwasa kuba ariko rakorana n'ubutegetsi muri ico kiringo ibyo avuga n'ibyo yemera sibimwe
je ivyo nemera ni demokrasi nkeza buntu ihera ku mwene gihugu igaherera ku mwene gihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo je ivyo shaka nibi
mugwaruka rupfa muri kino gihe rundi rugahohoterwa rundi rugahunga igihugu mwavuze ko naba FNL barimo no musa ba FNL bamwe ariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko Rwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politiki ngo bavuge imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka
mukurangiza rero ubwikanyi buri mu Burundi muri kino gihe ninda zo buhagarika
ubwikanyi buri mu Burundi buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro ntiyo ntibwoca kabira taragaruka ga mu Burundi
aya mabi ariko aba mu gihugu honorable agatogwasa mu bazo yabazwe ntarimo
cyo nayo nzobazwa kuko nta ruhanda yafisemo
rekanda gukengurukiye nsoze na kino gice cya kabiri cya kino kiganiro nibutse kuno munsi cyari ikiganiro kidasanzwe aho twashimikiye cyane ku kiyago cha honorable agatogwasa icegera cy'urongoye inama nshinga mateka tukaba twagiye tugaruka kuri bimwe bimwe mu byo barundi bibaza kuri honorable agatogwasa no kumizera y'abarundi hamwe no kuco yumvira kugira uburundi buve muri kano kaga muri kino gi ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro
ndabakengurukiye namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe nabandi
reka Jerome Niyonzima nshimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro ikiyago cha politike ntorere kazoza ndakwipfurize kuroranirwa mu bawe no mu vyawe naho buta
cyari kiganiro ntorere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
cyuti mwese mubandanye gutwumviriza iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
kira
kira
kira kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 ikigali
turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika
ivyo rero ni bimwe mu biganiro vy'ijwi rya Amerika mbere yuko dusozera ibiganiro twashikirize iyindi nkuru inama ya ONU ijejwe umutekano ejo niho yumvirije umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi Jamal Bainomar ambassadeur w'u Faransa muri ONU François Dalatre yamenyesheje ko iyo nama yatumwe ko kuko inama ya ONU ijejwe umutekano igume ihangayikishijwe n'ukuntu ibintu vyifashe mu Burundi kandi ko bigaragara ko ibintu bishobora kuyangara ati na karyo ko kuraba ibyakozwe n'ibiriko birakogwa kugira barabire hamwe uko ivyo bibazo vyose vyoterwa inyishu aho atanga karorero k'inama y'abakuru b'ibihugu bigizwe umuryango w'ubumwe bwa Afrika ingingo bafashe yo kuzorungika intumwa zo ku rwego rwo hejuru mu Burundi kuganira n'abategetsi baho ikindi baganiriye ko muri iyo nama n'utwigoro twaba ariko baragerageza guhuza abarundi hamwe n'utwigoro twaba abanyamahanga tumunyamabanga mukuru wa ONU abicishije mu kanama kumuhanuzi wiwe adasanzwe mu Burundi Jamal Benoma François Delatre amenyesha ko bafise intumbero zitatu ku Burundi imwe no kuzokomeza ibikogwa vy'amakungu no kurungika intumwa mvamakungu mu ntumbero yo kugabanya gutana mu mitwe hagati y'abatavuga rumwe mu Burundi ubwa kabiri no gutanguza ibiganiro bihuza bose ubwa gatatu no kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi ivyo vyose mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano y'Arusha ahari naho duhagarikiye ibiganiro vyo kuri no saha mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye wadufashije muhinga bw'ivyuma Elvin Sangano murakoze cyane.